Kuva manuko kagira mu buraruko uci hagati na hagati kugeza mu buseruko no burengero bwo Burundi havugwa bukene bw'ibintu nyamukuru bitatu bikenerwa na bose igitoro mwavu kizungu bwo gutabira isindi mwana isukari hejuru y'ibihani cigagurika ry'amatara ku murwa mukuru butunze Bujumbura hakiyongerako ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu eka n'ibinyobwa ntiboneka hose abanyagihugu bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega babwijwe rya Amerika ko iduzwa ry'ibiciro arakamuna muri iki gihe
urabona yuko ari ibintu biteye ubwoba mbere yo dutera tujya ubona ko ari ahantu habi
umuceri waravuye ku 2500 n'amajyana 4 bugeze ku 3000 ibirage byavuye ku 3800 bigeze ku 1800 n'umbati yavuye ku 3600 bigeze ku 1800 amateke yavuye ku giciro cy'amajyana 6500 bageze ku 1800
ni restora byaraduze twahora turya amateke yonyene y'amajyana 6500 dafize igihumbi ntibarura ubu nk'umuceri n'ukuri ubu tuzoza turahurya kwibonane n'ukuno we
twikora ibaseri byamwangaha turi turarondera ukuntu turara dusumiye umwana mugabo ugasanga igiciro kirarengeye amahera twunguka
byageze ku bukene bw'igitoro birunyuka ubu mukenyezi yarungitse umwana ku ishuri risa uburaro agenda n'amaguru ku birometero birenga 90 kubera ata buryo bwo kwiyunguruza
umunyeshuri wanje yiga mu ntara ya Muyingana turabona ko ningaho Igitega yagiye na ku ishuri n'amaguru yarabuze imodoka kubera igitoro cabuze itike nayo yaduze itike yahora iri ku 8000 ubigeze ku 15000
abo ku murwa mukuru butunze Bujumbura n'ubwo batoroherejwe n'ibiciro bigera ku byerekeye kwiyunguruza bakaganya nk'uko uyu mukenyezi abitubwira
kera bisi y'amajanane na 50 imunyume ba 5000 none nawo noneho byabaye ibara ubu dusiga tugenda ku 6000 amajanane hamwe n'igihugu sinzi ukuntu no bivuga no kuri
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara z'uburengero no hagati na hagati bemeza ku isukari haheza amezi arenga kundwi imeze nk'umuzi wibuye
isukari ntitigera tuyironka yarabutse sha giciro bagurisha ntacyo tuyironka ubu abantu bacyayi cyayi cyonye
Nako twakura kagisukari yarabutse.
Kayi nako twaragahe.
Tuske tujye bitumbura birimo umuntu gusa agasukari tukironka n'umwana tumaye musururu awunwe kuri.
Agasukari koko ni kaganevugwa no kuboneka rika nabone.
Nakasukari koko twaraheze abana bagomba kuguma mu mwana.
Umwavu w'ikizungu wo waribagiwe nubwo hari ishyirahamwe Famili buhingura mu gihugu nkuko abatashe imboko boko kandi bararisha amafaranga babyemeza bo mu manuko bw'igihugu no hagati na hagati.
Jewe nkwije numunsi ni 7 fois. Aha, bambara ngo ntayiraza
dukurikiriza ikirere abarinyi ngaturarushe twebwe
bakaduha amakondi tugakubitwa nk'umunyagihugu w'umbwijukura ati angeri rero ntishobora kubaho dukubitwa igipolisi kibakiri ngaha
jemaze indwi zibiri ntonda ntayo ndaronka mukaba katubwira yuko yiriho
nka jewe amahera amaze gutanga yitike kugenda no kugaruka bakuba duhenda kugeza aha kugenda ngo yirahetse
umwavu w'ikizungu ntaho twarose benshi ntibanateye bapfuye gutera mu ivugusa
Noel Nkunziza munyamahanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi ya Buko asanga iduzwa ry'igiciro cy'igitoro riherutse mu mpera z'ukwa kane nyuma y'iryo mu kwa mbere rizotuma ubutunzi bw'abantu n'igihugu buhungabana
turazireza kandi ko iryo duzwa ry'igiciro cy'igitoro rizotuma ingaruka zitari nke ku butunzi bw'abaguzi imbere cyangwa n'ubw'igihugu kuko ibintu byinshi bisha guca biduhuza ibiciro kubera ibyo kuko byunguruzwa n'igitoro
mu kiganiro cya mbere yahamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri Perezida Ndayishimiye yavuze ko ubukene bw'igitoro buterwa nibura ajya amahera y'agaciro
ibiciro by'ibitoro nabyo byaduze urumva burya nitwe yadabute ibintu binwe igitoro byabaye byinshi cyane muga amahera yamva amahanga ntaduga kubera ntidushora hanze nibike ibitoro kubera ayo mahera amva amahanga abari make tutangure twimbure dushore hanze ayo mahera ze hanyuma tugure ibiringaniye
uwo mwimbo umushikanganjejwe uburimyi avuga mugabo ko ari umusesekara Deogide Rurema aha yariko yerekana ibyo ubushikanganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze hari kuwa mbere wiyindwi
turiko turaronka abadusaba impusha zo kujana umwimbu hanze murumva yuko byerekana koko mu gihugu umwimbu hari nitwaronka umusesekara ntakibuza ko tuzoronka uwo dushorera hanze
ku iduzwa ry'ibiciro by'ibindi bicuruzwa cyane cyane ibiribwa mukuru w'igihugu asigura ko babishorera hanze n'abo yisaba komisiyoneri aribo ntandaro ya byose
ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud biharage babizanye mu Rwanda niho bizimbutse none wokura aho bizimbye ukaja kubisana kuri fraud aho bizimbutse ejo nabajije imakamba bacha bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abene gihugu bashaka kubisora muri Tanzania ibigori
abaganiriye n'ijwi rya Amerika basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibateze uburire iduzwa ry'ibiciro eroje buri kaneza ijwi rya Amerika